Siri sindugarutsa umutima wanje inyuma Eri ndarabakunze benshi huko wakanumizaga umutima watumwe n'umwami wanje urukundo rwanje warufashe tugende mu rugo rwanje karibu ko tuturasase ndisenge yumva me nawe mpaka ahela nawe urumva usitawisiwe na mahela ukinyegera fumbatira nasikia raha tele sindogeza kukubarira jewe nawe turekanye kinyegera fumbatira nasikia raha tere sindogeza kukubarira jewe nawe turekanye
nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza
nyumbiriza nikuvarire urukundo kwanje ni kwinshi wane mwiza mukobwa we aitanishi mukobezi wane wa kwanza na wa mwisho wengine watangoja takupenda mpaka kifo wakonisha kuwateja urukundo ukinyegera mfumbatira nasikia raha tele sindogeza kukubarira jewe nawe turekanye ukinyegera mfumbatira nasikia raha tele sindogeza kukubarira jewe nawe turekanye
nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza nyumbiriza jewe nyumbiriza
Burundi na Rwanda
wana seripuka 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 wana seripuka
Kenya na Uganda
wana seripuka 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 wana seripuka
Tanzania na Italia
wana seripuka 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 wana seripuka
Wambie na bado